kuri Tanzania ikabaza umunyabwiyo cyabwiye ababa mu gisagara cya Dar es Salaam kibabwira ko bagiye kumara amasaha 28 atanima babona mu marobine yabo. Icyo gisata cyumvikanisha ko ku gifunzwi kizoza kiravuga yari amazi aboneka na yari ataboneka bivanye n'uko azoja ariyongera mu ruzi Ruvu. Ntibigeze batanga isango ryari bibaza iki kibazo kizokemuka. Abahinga mu byo kugendereza ibirere berekana ko ubugaragwa n'ikinagivura bigiye kwibasira Tanzania n'ibihugu bibanye byayo byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Tukiri ku mugabane wa Afrika, ubuserukizi bwa Amerika muri Afrika y'Epfo bugabisha ko mu mpera zino ndwi turimwo ivyihevyi bishobora gutera quartier yitwa Sandton iri mu gisagara ca Johannesburg muri Afrika y'Epfo. President wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yashaburiye ambasade ya Amerika muri Afrika y'Epfo ayagiriza gutera ubwoba abanyagihugu ku bwa President Ramaphosa. Ntivyari ngombwa ko ubuserukizi bwa Amerika bugabisha imbere yo kuvugana na leta, naho biruko yavuze ko leta yiwe iriko ikurikirana hagufi ano makuru yatanzwe na ambasade y'Abanyamerika quartier ya Sandton. Amerika yemeza ko ishobora gutegwa mu mpera zino ndwi iri mu ntara yitwa Gauteng, irangurirwamo ibikorwa byinshi by'ubudandaji, ikabamwo abanyamafaranga benshi, irimwo amaduka menshi azimvye arimo na mpuzamakungu, iri mu za mbere zitunze ku mugabane wa Afrika kuva mu myaka ya za 90 itazigwa akagwa ku butunzi bwa Afrika. Ubuserukizi bwa Amerika muri Afrika y'Epfo nta donido ryabo bwibaza bushobora kugaba ico gitero uko kizogabwa n'ibibanza gishobora kugabwamo bwatanze bwahanuye, ariko abakozi babwo kwirinda kuja muri iyo quartier buvuga ko ishobora gutegwa ejo kwa gatandatu. Ijwi rya Amerika muri Afrika y'Epfo naryo rigatangaza ko imwe mu mirimo n'amanama rikorera muri iyo quartier vyasibijwe. Ijwi rya Amerika turacabandanye n'amakuru tubafitiye mu gatondo kuno wa gatanu ijyanye no ku isi. President w'u Rusiya Vladimir Putin yagiriza ibihugu byo mu burengero kwifatira mu gahanga no kuganza isi yose. Mu ijambo yarayashikirije amakungu yagabishije ko imyaka cumi iri imbere izoba mibi cyane gusumba yakurikiye intambara ya kabiri y'isi yose. Muri iryo jambo ryamaze umwanya muremure, Putin yavuze ko ibihugu bitunze bisomborokanya kandi ko igihaba bucavyo co gushaka kwigarurira isi ataho kizogera, niko yabivuze. Yagize ati abanyagihugu ku isi bararambiwe n'ino ngendo y'ibihugu vyo mu burengero biriko vyatsa uwo bitazokota. Umukino wabo ucafuye uzotuma haseseka amaraso menshi, ni majambo ya Putin. Yarabandanije kandi avuga ko ibihugu vyo mu burengero bidomeka kariro mu ntambara ya Ukraine bigasomborotsa intambara muri Taiwan na Kajagari bidasize inyuma uguhungabanya isoko ry'amasoko ntanganguvu biciye mu gusambura imiringoti icishwamo gaze ku mugabane wa Buraya no gutuma ibiribwa bikena ku isi yose. Biro vya president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika White House navyo vyavuze ko atagishasha amajambo n'ivyagirije vyumvise biva kwa Putin, navyongera bimenyesha ko Amerika ititeze guhindura politiki yayo irimwo ivyo gufasha Ukraine mu rugamba irimwo n'Uburusiya. Muri Myanmar naho intumwa idasanzwe ya ONU muri ico gihugu igamisha makungu ko adahinduye ingene ariko ahangana n'abasirikare batembagaje ubutegetsi hazokwaduka kaga karenze akari muri ico gihugu. Mu kiganiro cihariye Tom Andrews yahaye ijwi rya Amerika yagize ati dugwetwa mugina ibikorwa vy'amakungu muri Myanmar birimwo akajagari nta murongo bigira ngendegwa ko vyuzuyemo gusamara ibikorwa uwo mutegetsi atora utunenge birimwo ibihano amakungu yafatiye Myanmar. Hakemeza ko abasirikare bari ku bica benshi barimwo abantu. Mu kanya amakuru yacabandaniza mu karere k'ibiyaga bigari.
Urakoze Diane nini nahazwe ku makuru yo hirya no hino isubereje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Yarabandanije no kuwa kane hagati y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'umukuru w'abarwanyi ubutegetsi ba M23 mu gice cegereye igisagara ca Rutshuru kuri Kibuye mu Buraruko.
Ingabo za M23 nizo zageza iwacu kugirwa vuba, nizo zafashe ziratugira duhumure, nizo nta kibazo zifitanye n'abaturage, ikibazo bagifitanye na leta idashaka gukemura ibibazo byabo.
Uyu ni Perezida Jean Pierre Umunyagihugu aba mu gice ca Rutshuru. Uburundi bamwe mu banyagihugu bafite amahindukiro basanga igihugu cyabo gitekereza mu isoko rusange ry'ubucuruzi buhuza ibihugu byose bya Afurika. Izo nkuru hamwe n'izindi tubafitiye mu kanya. Radio Ijwi rya Amerika tubandanije ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga binini bya Afurika. Indwara ikomeye yarabandanije no kuwa kane hagati y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo zigomba kurwanya ubutegetsi bwa M23 mu bice byegereye igisagara cya Rutshuru muri Kivu yo mu Murago. Bimaze gutuma abanyagihugu ibihumbi bihumbi bahunga ibice bikiberamo. Ku ruhande rwa Leta barahakana ayo makuru bakemeza ko ingabo z'igihugu zibandanya kuguma mu birindiro byazo. Mugenzi wacu Eric Rema yavuganye na Depite Emmanuel Muhoozi Kabuye ahagarariye igice cya Rutshuru mu nama nshingamateka y'intara ya Kivu yo mu Murago ko amubaza uko ibintu byari byifashe no kuwa kane.
Ibintu ntabwo byifashe neza kuko n'ukuri ingwano imaze iminsi bimwe hagati ya M23 hamwe na Repite Rwanda. Urabizi ko mu bice M23 hari irimo abaturage benshi barahunze n'ahandi hose rero yagiye yigarurira abaturage banahunze kuko ubu abaturage benshi bafite impunzi hagiye hatumirwa n'abantu bari kugenzura cyane nk'abahanzi bari kugenzura imirwano itari yakomeze ndetse n'ibihumbi bitatu n'ibihumbi mirongo itanu bitanu bigenda uyu munsi ntibyaje kugamba cyane kuko abaturage benshi bahunze bakugambana mu byabo ariko ubu abasirikare bamaze kugenda bahashoye kwinjira ubuce bumwe kuko yafashe abaturage bigeze hafi kuba batuka.
Ariko amakuru atugeraho ni uko uwo mutwe wa M23 wamaze kwigarurira tumwe mu duce ingabo z'igihugu zari zirimo ndetse ko hari amakuru y'uko izo ngabo za leta zishobora kuba zatangiye kuva mu mujyi wa Rutshuru. Ayo makuru twebwe duhora yavuga ati
hari uduce tumwe zafashe ariko zafashe mu gitondo ariko nyuma y'amanywa abasirikare bakoze ibyo bashoboye kubasubiza ariko ahandi ahantu hamwe hamwe aho M23 ikiri ariko tumwizeye ko abasirikare bacu kuko bafite imbaraga ko bashobora gukuramo abo basirikare b'u Rwanda n'ubwami bashyikiwe biyita ngo ni M23.
Umutwe wa M23 ingabo z'amahanga Nyarwanda bavuga ko hariho ubushyikirwa ariko benshi bavuga ko ari abanyeshuri bafite uburenganzira bwabo.
Abasirikare b'u Rwanda abasirikare b'u Rwanda ariko baza bita ngo ni M23 ibyemezo byose kuko n'abafata ku rugamba abenshi abanyarwanda aho barekera abantu kandi tuzi ko nta gihe cyo u Rwanda nta n'ubwa n'ibyo bemera ko bateye kubaka.
Ariko se reka depite Amahirwe mwebwe nk'abategetsi ubwanyu mukaremera ko mushobora kuba turwana n'abanyekongo bagenzi banyu icyo gihe ntimubona ko murimo mutwongereza uburyo aho kugira ngo mubushakire igisubizo
mu gihugu cyacu dukwiriye kugira bisaba gufata intwaro ibibazo bihari bishakirwa ikibazo ariko nta kibazo dufite gifite urwego gufatirwa n'abanyagihugu intwaro ariko ibibazo biri muri Kongo ari ibyo kubona kongera ukuboko mu mutwe bagiriye mu ntambara. Muri demokarasi agenda guhindura ubutegetsi agenda amatora abaturage yabumvisha amutora bamutora rero azana amategeko ye mashya n'imiyoborere ye mishya izazana ibisubizo ibibazo aba afite.
Ku bantu barimo kubona amashusho atambuka ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ingabo za Kongo ziva mu duce zari zirimo, icyo wabwira n'abaturage batuye muri utwo duce basa nk'aho bakunda
ya
Kubona twebwe twabanaga nabo, baza kubona igikundi kimwe gifite umuyobozi.
umubare wazibonye zimaze gufata aho ngaho hari imyenda wabonye zambaye igaragaza ko hari izo mu gihugu cyangwa mu bihugu zivuga mu rurimi rwo mu bihugu bitukanye ku buryo wakwemeza ko haba harimo ubufasha bw'ibindi bihugu
oya pe ni abasore ba hano ni abantu bazwi
Thank you.
kwinjira mu soko rusange rya Afrika ni byiza mugabo bisaba yuko abanyamikaye bo nyene ubwabo bafitegurira na cyane cyane kugwiza uburyo n'ubuhinga guhugira abantu bimbure byinshi mugabo cyane cyane n'ubuhinga kugira bimbure ibintu bise novuga akanuvera rakarike
akandi karusho uyu muhinga yerekana nuko ibidandazo byahora bivanwa hanze y'umugabane wa Afrika biza mu Burundi harimo n'ibizovanwa mu bihugu bigize Afrika n'ikiguzi cyabyo kikagabanuka agasaba leta y'u Burundi gushira ingufu mu korohereza abanyamitahe bazova muri ibyo bihugu no gushiraho ingamba zinoze mu gufasha abafite amahinguriro n'abarimyi kugwiza umwimbo kwije ibisabwa n'amategeko yo gushorera ku masoko rusangi irundi Amerika ryashatse kumenya nimba hari imyiteguro u Burundi bufite se yo kwinjira muri ubwo budandaje buhuza ibihugu bya Afrika tuvugisha kuri telefone umuyobozi w'ikigo BBN Severes Ndayikengera yatumenyesheje ko biriko birakogwa birabana no guhagarika amahinguriro adakora kurikije amategeko hamwe no kongerera ubushobozi ico kigo BBN na Sentea ikigo cy'igihugu kijejwe guhingura no gushingura ibifungurwa bifite intumbero yo kwitegurira kwinjira muri iryo soko
ibihinguwe bikwizi byangombwa kishije gashobora guhiganwa ku isoko yego cyane nico dushiriye imbere nico dushiriye imbere haba isoko mu gihugu hagati haba isoko muri aka karere ka yase haba isoko yo muri Afrika ryo twita regional cyane nico turiko turibisunga cyane cyane
mu mwaka w'ibihumbi 2021 mu kwezi kwa gatanu ni u Burundi bwemeza ko bwiteguriye gushira umukono ku masezerano y'ubudandaji ahuza ibihugu byose bya Afrika kugira ngo bushobore kwinjizwa mu isoko rusange rya Afrika yamara gushika ubu Burundi buri mu bihugu bitarasinya ayo masezerano y'iryo soko ibihugu bigera kuri 44 kuri 55 bigize umugabane wa Afrika nibyo bimaze gushira umukono ku masezerano ajanye n'isoko rusange rya Afrika naho ibindi bihugu bitarayashira ku mukono biri mu Burundi Nigeria Lesotho Namibia Benin Afrique du Sud Eritrea Sierra Leone na Guinea-Bissau ibiharuro bitangwa n'ubunyamabanga bukuru bw'iri soko ry'ibihugu bigize ubumwe bwa Afrika byerekana ko ico gihe Afrika izobifise abantu bashika kuri miliyari imwe n'amajana umunani bavuye kuri miliyari imwe n'amajana atatu baharugu uyu munsi mu gihe rero isoko rusange rya Afrika rizoba ryashizwe mu ngiro byitezwe ko rizoduza ubutunzi bw'uyu mugabane ndetse rigatanga n'utuzi ku barenga miliyoni 10 hirya no hino Cyerive Ndayishimiye Ijwi ry'Amerika I Kigali
Shuti mwese mukunda radio ijwi ry'Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha turashimye bagenzi bacu bose bagize uruhara mu itegurwa rya aya makuru mugire ibihe byiza mubandanya kumviriza radio yanyu ijwi ry'Amerika